ఇది న్యూస్ గుడి అమెరికా. Radio Ijwi ry'Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na metero 41. Mwaramutse neza nshuti muduteza amatwi hano I Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze mu makuru yacu. Mu Rwanda, ikigo gishinzwe amazi isuku n'isukura WASAC kemeye gusubiza amafaranga abaturage bahawe fagitire z'umurengera.
Kwezi nakonsumaga amafaranga nibura kabije nk'ibihumbi 2,200 na 3,600 byakomeye. Kwezi kwashize nishyuye 22,600 n'amafaranga 70.
Buno umwe mu baturage bagizweho ingaruka n'amakosa yakozwe n'abakozi b'ikigo WASAC bagiye batanga inyemezabwishyu zinyuranye n'amazi yakoreshejwe. Inkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twayateguriwe na mugenzi wacu Aloyz Bigirimana.
Urakoze Edi, ndamutse n'abaduteze amatwi. Turayahera kuyavugwa kuri Afrika. Komite y'umuryango umwe bwa Afrika ikurikirana ibibera muri Libya ishikiriza ko ifise impungenge ku cyo yise ukwivanga kuva hanze muri icyo gihugu kiri mu ruhagarara, kandi igisaba ko hashingwa umurwi udasanzwe ugizwe n'intumwa za ONU hamwe n'izumwe bwa Afrika. Ibyo biri mu rwandiko rwasohowe n'uwo muryango inyuma y'inama yawo yabereye muri Nigeri mu mpera z'indwi iheze, rwabonywe kuri uyu wa gatatu ejo n'itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP. Uwo muryango ushikiriza ko ubabajwe n'abivanga muri Libya bavuye hanze atakindi barondera atari ugukurikirana inyungu zabo bwite. Muri Leta Zunze za Amerika, umukuru wa kanama ka Sena kajejwe imigenderanire n'ayandi makungu yashikirije integuro y'itegeko rigamije guhana Arabia Saudite kunyifato y'ico gihugu yo guhungabanya agateka ka zina muntu, ariko ntiribuza kugurisha ibirwanisho muri ubwo bwami. Iryo tegeko risaba gusubiramwo kuraba neza imigenderanire Amerika ifitaniye na Arabia Saudite no kwegeka ku muryango w'ubwami iryo hungabanywa ry'agateka ka zina muntu, harimwo n'icwa ry'umumenyeshamakuru Jamal Khashoggi guhotera abakenyezi ibitero by'indege Arabia Saudite ikora muri Yemen, aho ibihumbi by'abanyagihugu bahasiga ubuzima. Sena ya Amerika isaba Perezida Donald Trump kwima canke guhagarika viza z'umuryango w'ubwami gushika iby'agateka ka muntu byubahirijwe muri icyo gihugu. Perezida Donald Trump kandi yashikirije ejo ku munsi wa gatatu ko ashobora vuba kongereza ibihano by'ubutunzi ku gihugu cya Libya cha Irani murambabarira. Hano Amerika yavuye naho Amerika yavuye mu masezerano yo muri 2016 yabuza Irani guhingura ibirwanisho vya nucléaire. Irani yari yemereye ko iri kwira irongereza ubumara bwa uranium ku rugero rurenze ururi mu masezerano. Washington ihamagarira Irani guhindura ingendo no guhagarika umugambi wose yo bifise muri kazoza kongereza ubumara bwa uranium, ariko Amerika yavuze ko igumye yuguruye imiryango y'ibiganiro na Irani atakibanje gusabwa kugira irabe ko hari cyo garukana imigenderanire myiza yari hagati y'ibyo bihugu bibiri. Amerika ihiga gufatira Irani ibindi bihano mu gihe icyo gihugu nyene gisanzwe mu bindi cyafatiwe na Amerika nyene yodohora mu gihe igihe Amerika yidohora muri ayo masezerano. Ibisasu bya misile byatowe mu kwezi kwa gatandatu hari ikirindiro cy'abarwanya leta ya Libya ni by'igihugu cy'Ubufaransa. Ibyo byashikirijwe n'icyo gihugu nyene kikaba cyabyemereye ejo ku munsi wa gatatu. Abasirikare ba General Khalifa Haftari batanguje ibitero byo gukura leta mu kwezi kwa kane urugamba rumaze guhitana ubuzima bw'abanyagihugu bagera ku gihumbi nkuko bishikirizwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Abasirikare ba leta yemewe n'amakungu nibo batoye izo misile ku birometero 64 mu manuko bw'umurwa mukuru Tripoli. Zifise agaciro rero izo misile k'ibihumbi 170 by'amadolari y'Abanyamerika. Ufaransa burahakana ko bufashisha ibirwanisho General Haftar mu gihe uwo mu general yafatiwe ibihano byo kugura ibirwanisho na ONU hamwe na leta z'umwe za Amerika. Perezida wa Ufaransa Emmanuel Macron yamye yirinda kugira icyo avuze kuri intambara aho asaba ihagarikwa ryayo, ariko iritorwa rya misile zakorewe mu gihugu cyo cy'Ufaransa byatumye haba kwibaza ko Ufaransa bwa ufise uruhara muri iyo ntambara ibera muri icyo gihugu cya Libya. Naba ambasaderi ba ONU barenga 200 barungikiye urwandiko kanama ka ONU kajejwe iby'agateka kazi na muntu Geneve aho bariga ubushinwa kunyifato yabwo yo gucinyiza ubwoko bw'inkehwa bw'aba Uyghurs hamwe n'abayisilamu bo mu ntara ya Xinjiang. Abadiplomati basurukira ibihugu birenga 222 bigizwe mu bwinshi n'ibihugu bya Buraya nibo bateye umukono kuri iryo kete leta zumwe za Amerika ariko ntirarisinyako. Basaba Ubushinwa guhagarika gufunga inkehwa no gutanga umwidegemvyo mu mihana yabo. Abo basirukire rero ibihugu byabo muri ONU bashimye kugaragaza ayo makenga mu kwandiko basohoye.
Arakoze Aloyz Bigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi no kuri internet kuri www.radio.com mukanya na makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Aya makuru tuyahere mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bamwe mu batuye muri uwo mujyi bishimira kuba Bosco Ntaganda yarahamijwe ibyaha. Barifuza ko nabo bafatanyije bose kimwe n'ababateraga inkunga bakurikiranwa bakaryozwa ibyo bakoze. Ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana.
Bamwe mu baturage bo mu mujyi wa Goma bakiranye byishimo inkuru yuko General Bosco Ntaganda hamwe n'ibyaha 18 birimo 13 by'intambara n'ibindi 5 byibasinyo ku muntu n'ibyaha urukiko mpuzamahanga mpana byaha ICC ruvuga ko yakoze hagati y'2022 na 2023 mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri aba baturage ni insinzi n'umunezero ku miryango y'abishwe n'abasambanyijwe ku gahato n'inyeshyamba Ntaganda yarayoboye. Yaragira ati yisha abantu yabafataga nk'ibikoko cyangwa nk'inyamaswa, yisha abantu benshi cyane. Iyo nkubwiye ko Ntaganda yisha abantu agasambanya abagore n'abakobwa ku gahato muri Ituri, amateka yarazwi neza. Abaturage ba Masisi nabo babitangira ubuhamya. Ntaganda ni umuntu mubi kurenza abandi batuye isi, umuntu wasambanyije ba mama n'abashiki bacu akica barumuna be za Ituri na Masisi. Ni amateka ya vuba yarasaga n'abana. Uru ni urugero rwiza kuko uburenganzira bwa muntu bukwiye kubahirizwa, amategeko mpuzamahanga n'ay'igihugu akubahwa. Ni gute abantu bateye rubanda ubwoba bakica inzirakarengane bagatesha abantu ibyabo bagashyira abana bato mu gisirikare ku neza cyangwa ku nabi bakomeza kwidegembya? Ababikoze bagomba kubiryozwa. Kuba yarahamijwe ibyaha ni byiza kandi bikwiye no guhisoma abayoboye igisirikare muri iki gihe. Nubwo General Bosco Ntaganda yahamijwe ibyaha byose yaregwaga, ariko urukiko ntiruramukatira, mvu ko bamwe bumva bikwiye kugenda. Agomba kwishyura, akwiye gufungwa burundu. Ngende umunyafurika tuvuga ko inkambi ikwiye kujya kure y'inziza. Ntaganda kwiye igihano gisumba ibindi, agakatirwa urwo gupfa niba iki gihano kikibaho. Aba baturage bifuza ko n'abandi bakoranye na General Bosco Ntaganda kimwe n'abayoboye imitwe y'inyeshyamba ikijuju bya rubanda muri iki gihe bafatwa bakageza imbere y'ubutabera. Espoir Aspirine ni umwe mu mpirimbanyi z'umuryango Rucu Haranira Impinduka, ati turacyabisaba ndetse hari n'imyigaragambyo tuzakora dusaba ko abo bicanyi bose abo bose bamenye amaraso y'abanyekongo bashyikirizwa inkiko uretse uyu ntaganda na Cheka n'abandi hari n'ababateraga inkunga dukeneye ko bose babibazwa abeguye imbunda bose bakarwanya Kongo bakwiye kugizwa imbere y'ubutabera bakaryozwa ibyo bakoze Sosiyete sivile yo mu mujyi wa Goma ivuga ko akwiye gushyirwa imbaraga mu guhashya imitwe ikomeje gutoteza abaturage no kubatesha ibyabo Bwana Mario Ngavo ni perezida wa sosiyete sivile muri uyu mujyi
Des gens comme les Cheka, les gens comme les Guidon et tous les autres que vous connaissez.
Muri intara abantu nka Cheka, Guidon n'abandi bose muzi bakwiye gushyira imbunda hasi bagakora ibifitiye rubanda kamaro. Mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba nta terambere riharangwa. Hahora ubwoba, ubukene n'ubutindi abantu bapfa nk'imbwa. Mbese iyi mitwe y'inyeshyamba yahungabanyije kandi iracyahungabanya umutekano mu bice bitandukanye niyo mpamvu twe nka sosiyete sivile twishimiye kuba Bosco Ntaganda yarahamijwe ibyaha ariko ni n'isomo ryiza ku bandi bayoboye imitwe y'abarwanyi kimwe n'abanyepolitiki bashyira imbere inyungu zabo bwite bakirengagiza ko uburenganzira bwa muntu bukwiye kubahirizwa uko bikwiye
et oublier que le droit de l'homme doit être respecté dans son entièreté.
Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rwahamije Bosco Ntaganda ibyaha birimo gufata abagore n'abakobwa ku ngufu abandi akabahindura abacakara bo gukoresha imibonano mpuzabitsina ibyaha byibasiye abasivile gushyira abana mu nyeshyamba n'ibindi ntiruratangaza umwanzuro wa nyuma n'ibihano kuri General Bosco Ntaganda ICC yavuze ko General Bosco Ntaganda n'abamwunganira bafite iminsi 30 yo kujuririra umwanzuro w'urukiko umuhamye ibyaha Claude Ganza munyamagana mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika
Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe gukurikirana abimukira OIM ryatangije gahunda yo gukurikirana icuruzwa ry'abantu mu gihugu cy'u Burundi ni inkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika rifashijwe n'abanywanyi baryo mu Burundi muragezwaho na Desire Tungimana uri Kigali mu Rwanda
gukinga ubugurano guhasha abakora ubwo rudandaza rw'abantu hamwe no kugarukira kubakorewe ubwo bugurano n'igishami rya ONI rikurikiranira hafi abimukira rigiye gushira mu ngiro muri uwo mugambi ryatanguje kuri uno wa gatatu umugambi wo kurandurana n'imizi ubugurano bw'abantu ku butaka bw'u Burundi umupfasoni Haji Morgan ahagarariye OIM mu Burundi yibukije abitavye ubwo ruganda amabi akoregwa abahuye n'ubwo bugurano
La traite des personnes est une
Umufasoni Morgan ati ubugurano bw'abantu ni icyaha gikomeye gikorwa mu bihugu byinshi byo ku isi abakenyezi abana n'abagabo barahohoterwa bakanakoreshwa ibikorwa bihohotera agateka kabo nicyo gituma muri OIM twiyemeje kugwanya ubwo bugurano atakindi bugamije atari guhohotera kiremwa muntu mwishami ryawo nirijejwe gukurikirana abimukira bashikiriza ko ihangiro bihaye cyo kurandurana n'imizi ako karanda kurudandazwa rw'abantu bazorishikako umufasoni Haji Morgan akavuga ko kubona leta y'u Burundi iza yarateye igikumo ku masezerano mpuzamakungu agwanya ubwo bugurano bizofasha gushyira mu ngiro uwo mugambi
Le Burundi, dans sa mission de promotion et de protection des droits de l'homme,
a Haji Morgan ashyikiriza ko mu migambi Burundi bwihaye yo gukomeza agateka kazi na muntu bwateye igikumu ku masezerano mpuzamakungu yo gukinga guhana ubugurano bw'abantu bukorerwa cyane cyane abana n'abakenyezi mu myaka 2010 na 2014. Ikindi cyakozwe ni uko haza harashyizweho umugwi ugwanya ko karanda k'ubugurano uwo nawo ukaba washinzwe mu mwaka wa 2018 uno munsi urahambaye kuko ari intambwe mu kugwanya ubugurano bw'abantu ishami OIM giyemeje gufasha kurandurana n'imizi ubugurano rero sagaseseshwa rumuri mu Burundi biremezwa n'icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu ari naco gituma Gaston Sindimwo asaba babura matari b'intara gufasha abarongo y'igipolisi mu ntumbe yo kurandurana n'imizi ako karanda
Je remercie aussi sincèrement le ministre présent ici.
Gaston Sindimwo ati ndashima ko umushikiranganje ajejwe y'agateka kazi na muntu ashobora kugira icyo ashitse ko afatikanije n'abajejwe umutekano na babura matari makuru dufise yerekana ko abantu bajanwa mu makungu bava mu ntara igipolisi cyonyene ntishoshobora kurandurana n'imizi ako karanda Babura matari bose bahamagariwe gukora ibishoboka byose kugira ibyo bintu bihagarare twarabonye ko abantu benshi bari mu makungu bidaciye mu mategeko barundana ku biro by'ubuserukizi bw'u Burundi mu makungu ibiteri isoni nicyo gituma dusaba ababuramatari gukora ibishoboka byose kugira ubwo bugurano buhagarare.
Uwo mugambi wo kugwanya ubugurano bwa none mu Burundi bitekanijwe ko utanguzwa muri uno mwaka w'2019.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikigo gishinzwe amazi isuku n'isukura WASAC cyemeye gusubiza amafaranga abaturage bagizweho ingaruka n'amakosa yakozwe n'abakozi bacyo bagiye batanga fagitire zinyuranye n'amazi yakoreshejwe. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi uri i Kigali mu Rwanda.
Iki cyemezo gifashwe nyuma y'aho abaturage bagaragaje ko muri aya mezi ashize bagiye bishyuzwa amafaranga menshi y'amazi kandi batarayakoresheje. Kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi nibwo ikigo cy'igihugu gishinzwe amazi isuku n'isukura WASAC cyatangiye kwakira abafatabuguzi bavuga ko bahawe fagitire ndende irenze amazi bakoresheje. Bwana Mwijuke James ushinzwe ubucuruzi muri WASAC yabwira Ijwi rya Amerika ko batangiye kwakira abo baturage bafite ibibazo bya fagitire zidatunganye ariko basanze yarishyurwa amafaranga menshi adasubizwa amafaranga ngasaguka ahubwo aguma muri WASAC akazaheraho yishyura fakture z'amazi azakoresha mu minsi iri imbere.
Cyo twemera twanabonye abakozi bacu bari abaroroveri ashobora kutagera kumufata buguzi akaba yafata ukwezi kumwe abiri wenda karenza nabiri akazamufakitira amezi atatu icyarimwe. Ibyo bituma nkuko tarifu yacu iteye bimukura muri tarifu broke imwe bikamushyira mu yindi. Urugero niba yarafite yakonsomaga wenda metero kide 60 ariza konsomye mu mezi atatu iyo ugabanyije ubwo nibura 20-20. Icyo gihe biba bivuga ko agiye muri tarifu broker ye, noneho fakture ikabarwa ijyanye n'igiciro cy'iyo broker. Iyo rero dusanze ubwo ndagerageza kugarura kuri hahandi abishyuye menshi, iyo dusanze ari ku kibazo cyari kimeze ni ukuvuga ngo niba yari yishyuye yagomba wenda kwishyura 60,000 akaba yishyuye 70 cyangwa 80 ni nk'urugero. Yishyuye 80 ariko 60 niyo yahuye n'igiciro nyirizina, ni ukuvuga ngo yayandi asigara muri konte ye. Iyo fakture yindi ije ubwayo uko sisiteme yubatse irabanza ikiyishyura ayari arimo.
Abaturage bari bamaze iminsi bumvikanisha ko bahangayikishijwe n'amafaranga menshi bishyuzwa muri fagitire z'amazi kandi ayo mazi ubu yarabaye ingume muri iki gihe cy'izuba.
Nsanzwe nkoresha fagitire yo ibaye nyinshi bari 800 ariko nagiye kubona mbona metero kibe zanjye zazamutse kugeza ubwo nishyuye 1,000 bigeze mu 110 ntibuka.
Ukwezi nafite konsumaga amafaranga nibura kabije nk'2,200 na 300 na 600 byakomeye. Ukwezi kwashize nishyuye 22,600 n'amafaranga 70.
Yese baramfungiye nabuze amafaranga yo kwishyura cye nari ngeze mu 40,000.
Twe dufite ibibazo ariko ntabwo tuzi abakozi babo abishe nyuma ntitwanamenya n'ubikora nini. Ikibazo gifite WASAC ntigikemure, abakozi ni ababo ntibadufashe.
Ubuyobozi bwa WASAC buvuga ko kugeza ubu amakosa menshi bwasanganye abakozi bayo yagiye agaragara ku bakozi batindaga kujya kureba ibipimo by'amazi mu ngo bakajyayo hashize amezi abiri cyangwa atatu bigatuma metero kibe umuntu akoresha ziba nyinshi n'amafaranga akaza kwiyongera. WASAC ivuga ko abakozi bagiye bagaragarwaho n'ayo makosa bahawe ibihano. Bwana Mwijuke James ushinzwe ubucuruzi.
Ari ibiciro byo n'iyo mikorere mibi wenda ubusi mfite urutonde ariko abo bo baranirukanwa buri munsi, ari nayo mpamvu cyane cyane ku baroroveri twafashe icyemezo cyo gukora umubare munini tukagera kuri reserve list yo kuvuga ko ubu n'ubundi n'ibibazo niho biba cyane. Ni ukuvuga ngo kugira ngo niba nagiye twenshuwaringe ko habye uwusubira mu kazi ke kugira ngo ya biringi yo kwakururiva he kubicyuha.
Kugeza ubu WASAC ifite abafatabuguzi bagera ku 230 mu gihugu hose. Iki kigo ariko gisaba abafatabuguzi bose bahuye n'iki kibazo cyo kugira fagitire ndende ko bakwegera ishami ryayo bakarenganurwa. Imibare yagaragajwe mu bushakashatsi bwa kane ku mibereho y'ingo mu mwaka w'2014 igaragaza ko abanyarwanda bafite amazi muri metero 500 mu byaro na metero 200 mu mujyi kugeza ubu bangana na 84.8%. Ariko abanyarwanda bafite amazi mu ngo zabo kugeza ubu baragera ku 9%. Guverinoma y'u Rwanda ivuga ko mu mwaka w'2024 abaturarwanda bose bazaba bafite amazi meza, aho yijeje kongera ingano y'amazi meza atunganywa ku munsi akava kuri metero kibe 182,000 mu mwaka w'2017 akazaba ageze kuri metero kibe 300,000 mu mwaka w'2024. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Itsinda ry'impuguke za Loni riragaragaza ko hari igabanuka ry'imvururu mu karere ka Kasai ho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zikavuga ko impinduka mu buyobozi zishobora kuba intangiriro y'amahoro n'ubwiyunge muri ako karere kazahajwe n'imvururu. Ibyo bikubiye muri raporo iryo tsinda ryashyize ahagaragara kuri uyu wa gatatu, igaragaza uko ibintu byifashe muri Kasai. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Lisa Schlein uri Geneve mu Busuwisi, yashyizwe mu Kinyarwanda n'umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima uri mu Rwanda.
Uyoboye iryo tsinda ry'impuguke, umunyamategeko w'umunya Senegal Bwana Bakren Diaye, avuga ko Kasai ikomeje kurangwamo imvururu n'ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu. Nyamara akavuga ko abategetsi bashya ba Kongo bagaragaza ubushake mu guhana ibyaha bikomeye. Kuri we, ibyo biratanga icyizere ko urugamba rwo kurandura umuco wo kudahana rwatangira, bityo hakaba hanakurikiraho inzira y'ubwiyunge mu batuye ako karere. Icyakora avuga ko agahenge kabonetse muri ako karere kuva mu mezi make ashize katahahora, kuko ibibazo by'abakomeje kugirwaho ingaruka n'izo mvururu bikomeza kuvuka. Aha yavugaga binyuze ku musemurira.
We have seen from the demobilization and the clashes in February 2019.
Kwabonye ko ugucikamo ibice n'ikozanya mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba za Kamwe na Sapu bikigaragara nk'ibibazo. Icyakora uko ibintu bimeze ubu biratanga icyizere ku nzira y'amahoro, n'impande zose zirebwa n'ikibazo zikaba zatanga umusanzu wazo.
And for all the players concerned to play their role.
Bwana Diaye avuga ko ubwiyunge bushoboka gusa mu gihe abagizweho ingaruka n'izo mvururu babonye ubutabera. Agasaba abategetsi gushyira imbaraga mu guca umuco wo kudahana. Aravuga kandi ko amaperereza ku mvururu zabaye muri Kasai hagati y'umwaka w'2016 n'uw'2017 adatanga umwanzuro n'umwe mu bijyanye n'ubutabera. Mu Ijwi ry'umusemurira agasaba ko hakorwa vuba andi maperereza yimbitse ku byaha bikomeye byakozwe.
The investigation strategy and prosecution strategy adopted by the military justice should better reflect.
Uburyo bw'amaperereza n'ubugenzacyaha bukoreshwa n'ubutabera bwa gisirikare niko bwagaragaza neza umubare munini w'ibyaha bijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, cyo kimwe n'ibyerekeye yinjizwa ry'abana mu gisirikare byakozwe. Hari abantu bagiye bicwa baciwe imitwe, amazu yasenywe, ingo zatwitswe, cyo kimwe n'irindi hohoterwa. Ibyo byose nabyo bikwiye kurebwaho.
Prosecutions should also be covered.
Nyamara Bwana Ndiyayi aranaburira ko aka gahenge n'umwanya w'ibiganiro biganisha ku mahoro byari bibonetse bishobora guhagarara mu gihe Kasai nk'akarere gasanzwe gakennye kandi kari mu bwigunge yabitabonye inkunga ifasha kuzamura ubukungu no guhindura imibereho y'abayituye. Madame Marie Ange Mushobekwa, minisitiri ushinzwe uburenganzira bwa muntu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nawe yemeza ko hari intambwe zirimo guterwa mu bijyanye n'ubwiyunge ndetse no kurangiza imvururu zo muri Kasai. Agasaba akanama karoni kongera manda y'itsinda rya Bakren Diayeho nibura andi mezi 12. Avuga ko ibyo bikenewe mu rwego rwo gufasha guverinoma ya Kongo gushyira mu bikorwa inama yagiriwe.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'Ijwi rya Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi dusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agataraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Urunani rw'amashyirahamwe yigenga rw'Abarundi Forske rushinja Leta y'u Burundi guhohotera ubwisanzure bw'imiryango yigenga n'itangazamakuru. Ibyo bigaragara muri raporo urwo runani rwashyize ahabona. Ninkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza ukorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Mu cyegeranyo gifite umutwe w'amajambo giruti ubutegetsi bw'u Burundi bwihaye intumbero yo kuzizwa ubwigenge bw'abanyagihugu ihagarikwa rya parte megerekanye yindi ntambwe nshasha bugeze ko runari fose rwemeza ko kuva mu mwaka w'2005 haje umuzo wa Sende DFDD abahanira ubwigenge mu bisata bitandukanye batigeze bahabwa gahengwe na gato. Rugira ruti umuntu atarinze kwigora urutonde ni rurerure cyane ne uradise ubugerezwa ubutegetsi bwa Sende DFDD bwakoreye abo bose bavuga ibihushanye n'ivyo bwo bukeneye kumva kuva mu mwaka w'2005 ehe abatavuga rumwe n'ubutegetsi abashingwa manza amenyesha makuru impirimbanyi n'abanywanyi b'amashirahamwe yigenga baharurwa mu majana mu gihe kigufi canke kirekire baratawe muri yompi kubera ivyiyumviro vyabo canke guharanira agateka kazi na muntu. Fokte yandika ko mu gihe amajana mu bagize iyo migwi bariko bahunga igihugu mu 2015 amaradiyo yigenga ahejeje guturirwa leta yahagaritse yarenga 10 mu mashirahamwe yigenga uwo mwaka nyene imbere y'ugufuta Burundu 6 umwaka wakurikiye. Urwo runani rusigura kwihagarikwa iz'agateganyo ry'ishirahamwe Parseme rihamagarira Abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira ngo bashe kwiterambere rirama riri muri iyo ntumbero y'ukunumya wowe Sadomu Rutoki kubitagenda neza mu gihugu. Rwerekana mbere utunenge turi mu nteguro yo guhagarika ishirahamwe aho ibitangwa nk'akarorero n'ukuntu Parseme n'abarongozi baryo bagiye kumenyeshwa ingingo bafatiwe ku 17 ukwezi kwa gatandatu 2019 mu gihe yasinywe n'umushiranganji ku itariki ya gatatu kwa kwezi nyene ikaba yari imaze guhanahanwa ku mbuga hwaniro indwi zibiri imbere yaho. Iyo ngingo ku bwo runani irahambaye cyane ari nacyo gituma abo yerekeye bategerezwa kuyimenyeshwa kare kugira ngo bayungururize bibaye ngombwa canke bishoboka. Kuri ibyo rusanga atansiguro n'imwe haba ku byerekeye amategeko n'ibindi hagije yatangwe. Muri Fox bagira bati mu gihe umushikanganje avuga ko Parseme yakomeje gucafuza ishusho y'igihugu n'indongozi zacu mu ntumbero yo guhungabanya amahoro n'umutekano imigenderanire hagati y'ubushikanganje arongoye n'iryo shirahamwe yerekana ahubwo igihushane bikabonekera mu rwandiko rw'ubushikanganje rwemeza ibikorwa bya Parseme n'ingene abakozi bakuru babwo baje mu bikorwa by'iryo shirahamwe ryatunganya hagati isinywa ry'ingingo ryafatiwe n'uko ija ku mbuga hwaniro. Urunani fose rwibutsa ko abategetsi b'u Burundi bakunze gutanga icyitwazo mu guhana amashirahamwe basigura ko acafuze ishusho y'igihugu n'abatware ariko rusanga ahubwo ayo mashirahamwe akora icyo ajejwe arico kurondera ineza y'abanyagihugu hamwe no guharanira no kumenyekanisha ubwigenge n'agateka kabo. Muri ibi nta na kimwe giharabika ishusho y'igihugu niko urunani fose rushimangira. Mugabo leta isanga aya mashirahamwe na cyane cyane yarongowe n'abantu bahunze igihugu atariyo yovuga kuri bene ibi bibazo. Gaston Sindimwo icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yabigarutse ko mu kiganiro cyihariye aherutse guha Ijwi rya Amerika ibiro by'i Nairobi.
Ubwa mbere agateka kazi na muntu karabira hanze agateka kazi na muntu karabira mu gihugu hagati mbega aha mu gihugu hagati abarundi ntibabona yuko agateka kazi na muntu karubahirizwa kandi leta ishimitse kugira ngo ibeze agateka kazi na muntu. Nimba rero agateka kazi na muntu k'abarundi ko mu Burundi kazoza kwemezwa n'abariya nuko bihenze inzira kandi bajya nyoza kuvuga u Burundi bamaze imyaka irenga 3 batari muri bwo uno munsi abovuga agateka kazi na muntu n'abari mu Burundi.
Nubwo imigenderanire itari isanzwe yifashe neza hagati y'amwe mu mashyirahamwe yigenga n'ubutegetsi bwa Gitega mu kiringo kitari gito yagiye kunyuka mu mwaka w'2015 icyo gihe abayarongoye bahamagariye abanyagihugu mu myiyerekano yo kuyamiriza ikindi kiringo cya president Nkurunziza bemanga ko gihonyanga ibwizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha. Iyo myiyerekano yaburijwemo co kimwe n'ihirikwa ry'ubutegetsi ryageragejwe mu kwa gatanu mu mwaka nyene leta yasohoreye imitahe bamwe mu barongoye ayo mashyirahamwe yigenga ibagiriza gukorana n'abashatse guhirika ubutegetsi ngere bagereka ko icyaha cy'ugumura abanyagihugu mu minsi heze naho hari nabo ubutungane bwafatiye ingingo yo gufata amatungo yabo nubwo atamanza baracirirwa. Eloge Wirikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Nshuti mwarimu duteze amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo nahakirangiriye mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro wabishyize hamwe ni Fatuma Alimasi Kalala. Amakuru yo hirya no hino ku isi twayagejejweho na Aloise Bigirimana nawe kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema wari uyoboye ibiganiro by'iki gitondo.
Y You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.